Hili ni Sauti ya Amerika. Izwi cha Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Nyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza ingingo z'amakuru. Umuryango wa nyakwigendera Setse Ndashonga urasaba Kenya gusubirishamo urubanza rw'abamwishe.
Urubanza ni rwongera rutangire agende byibuze avuge ibyaze. Niwe wabyivugiye sije ndabimvugiye. Rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri.
Uyu ni Madame Siri Nikuze Sendashonga, umufasha wa nyakwigendera Setse Ndashonga wahoze ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda. Naho mu Burundi, ubutungane bwategetse ko imitungo y'abatavuga rumwe na leta 32 bari mu buhungiro ifatwa.
Incamake makuru yo hirya no hino tubashikiza mu kanya gato. Muri Niger, abasirikare ba leta baguye mu mutego ku wa mbere ni 28.
Uruhande rwa President Nicolas Maduro wa Venezuela n'urwo bahanganye Juan Guaido ziri mu mishyikirano muri Norvege. Ni mugumire ku maradiyo yanyu ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu veo akadomo com, naho muhakurikire aya makuru uko tuyabagezaho.
Itoni dorero rya makuru hirya no hino tubafitiye duhere kuyerekeye Burundi. Aho Hassan Ruvakuki yahoze amumenyesha makuru wa radio Bonisha FM ya rusinzye kubagerageje kumugandagura abantu bitwaje ibigwanisho bamuteye muriwe ku mugoroba wa kumunsi wa kabiri kumuhingamo muri quartier Kajaga commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu ruhengero bw'igihugu cy'u Burundi. Kubwo inshuti ziwe, Ruvakuki yaguye mu mutego w'abantu bitwaje imipanga mu gihe yarashitsiwe hafi isaha imwe yo mu ijoro. Inshuti ziwe zivuga ko yaravuye mu modoka ashitse iwe igihe umugabo w'abantu bitwaje imipanga bamutera bamukoremerekeje mu mutwe ku musaya no ku kuboko. Izo nshuti ziwe zivuga ko ari umutego wari wateguwe neza kandi ko bamuteye bayanyaze bibaza ko yapfuye bamutwaye telefone yiwe ngendano. Hassan Ruvakuki yaciye ajanwa muri iryo joro mu bitaro byo hafi yaho kugira avugwe. Amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi mu Burundi yerekana Ruvakuki afise intege nke, afise panzuma mu mutwe ku kuboko kw'ibubamfu no ku musaya. Ruvakuki yarekuwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2013 inyuma yo kwafunzwe kuva mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2011.
Abantu bashobora kuba ari abashabab barasaba amadorari miliyoni imwe n'igice kugira ngo barekure abaganga babiri bakomoka muri Cuba bakoraga muri Kenya. Aba baganga bashimuswe ku itariki ya 12 y'ukwa kane gushize i Mandera hafi y'urubibi rwa Kenya na Somalia, babajyana muri Somalia. Muri icyo gice kandi cyabatwaye abapolisi babiri ba Kenya barishwe. Iyi nkuru turayikesha ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa.
Naho ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Donald Trump avuga ko atabibazo byo kutumvikana bihari ku migambi yerekeye akarere ko mu busirako bwo hagati y'isi. Ivyo ni mu gihe icuka kibi hagati ya Amerika na Iran kibandanya. Yamara President Trump avuga ko Iran izorondera kuganira vuba. President Trump yariko yishura ku makuru yatangajwe mu binyamakuru The Washington Post na New York Times, avuga ko ari ukutumvikana hagati ya Amerika n'Uburayi. Abari muri leta yiwe babona ko Iran iriko yitegurira gutera inteko za Amerika, n'abandi barimwo bamwe mu bategetsi b'ibihugu bicuditse na Amerika bavuga ko ingingo Iran iriko ifata ari izo kwivuna mu gihe yotegwa na Amerika.
Intumwa za guverinoma ya Venezuela n'abatavuga rumwe nayo bari Oslo, umurwa mukuru wa Norvege, mu mishyikirano y'amahoro. Nubwa gatatu babonanye ariko inshuro ebyiri za mbere zabaye mu ibanga rikomeye cyane ntibyigera bimenyekana. Jorge Rodriguez, ministri w'itangazamakuru ahagarariye President Nicolas Maduro, naho vice president w'Inteko Ishinga Amategeko ya Venezuela, Stalin Gonzalez, ahagarariye Juan Guaido. Guaido ni umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko ya Venezuela, yiganjemo abatavuga rumwe na President Maduro. Mu kwezi kwa mbere gushize yigize president wa Repubulika y'inzibacyuho. Ibihugu bigera kuri 50 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemera ko ariwe mukuru w'igihugu wemewe koko.
Radio ya Amerika, Washington DC. Naho muri Sudani, abayobozi batavuga rumwe na leta mu gihugu bateguye imyirekano yo gukura Omar al-Bashir ku butegetsi mu kwezi guheze. Bane baguye uno munsi ku wa kane rwego rwa gisirikare ruyoboye igihugu ku ngingo yarwo guhagarika ibiganiro n'abaserukira kubijanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile biciye mu mahoro. Iyo ngingo yageramiye icizere cyo gushika vuba ku masezerano ya nyuma hagati y'igisirikare n'abari mu myerekano. Ibiganiro byahagaritswe amasaha make nyuma y'uko urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe n'abari mu myerekano batangaje ku munsi wa gatatu ko bagize intambwe ziboneka mu biganiro vya burundani rw'abari mu myerekano, rumenyesha ko ingingo yo guhagarika ibiganiro ibabaje kandi itubahiriza intambwe zari zimaze gushikwako.
Indege z'intambara z'urugaga mpuzamahanga rw'igisirikare ruyobowe na Arabia Saudite zarashe inshuro nyinshi mu mujyi wa Sana, umurwa mukuru wa Yemen. Mu itangazo rwashyize ahagaragara, uru rugaga ruvuga ko indege zibanze ku birindiro n'ibigo bya gisirikari by'abaterabwoba b'abahuti, n'amagambo yanditse muri iryo tangazo. Abahuti birukanye leta ya Yemen bigarurira umurwa mukuru Sana mu 2015. Arabia Saudite ivuga ko uwo mutwe w'abahuti ari akana ka Irani. Ibitero by'izi ndege byahitanye abantu batandatu bikomeretsa abandi 41, kandi bibaye mu gihe uruntu ndetse umwuka mubi cyane uri muri karere ka kuburengerazuba nange ko kuburengerazuba mbabarire kuburasirazuba bwo hagati. Bibaye iminsi ibiri nyuma y'ibitero by'indege zitagira abaderevu drone ku ruhombo rwa peteroli muri Arabia Saudite. Abahuti bavugize ko aribo babikoze bateye urwo ruhombo, ariko Arabia Saudite ivuga ko ari Iran yateye. Uretse uru ruhombo, amato ane atwara peteroli ya Arabia Saudite, Norvege na Emirat z'Abarabu biyunze bwatewe n'abantu bataramenyekana ku cyumweru mu nyanja y'Abarabu hafi ya biriya bihugu bya Emirat z'Abarabu ziyunze. Muzi kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yohereje amato y'intambara n'indege z'intambara muri karere kubera uruntu hagati ya Amerika na Irani ndetse na Irani n'abaturanyi bayo.
Naho igitigiri cy'abantu bapfuye mu mutego wakozwe ku nteko z'igihugu cya Niger hafi y'urubibe na Mali kigeze kuri 28. Iyo nkuru yatangajwe no munsi wa kane n'umuvugizi w'igisirikare. Umutego wabaye ku munsi wa kabiri mu ntara irimo umutekano muke hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali, aho imigwi y'intagondwa z'abayisilamu itari mike ikorera, harimo umugwi ukorana na leta ya kiisilamu. Itangazo ry'ubushikiranganji rero kwivuna abansi rimenyesha ko abasirikare batewe n'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bikomeye. Ico gitero cabereye hafi y'ibirometero 45 umuntu avuye ahabereye umutekano habereye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2017. Habaye igitero cyahitanye abasirikare bane b'Abanyamerika n'abasirikare bane b'igihugu cya Niger. Imodoka barimo zatewe n'intagondwa zirenga ijana igihe bariko barondera umutegetsi akomeye wa leta ya kiisilamu. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kudukurikirana ku kibanza cyacu cya internet wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com.
Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho sentare ntahinyuzwa yategetse ifatwa ry'amatungo y'abatavuga rumwe na leta bari mu buhungiro 32 bagizwe n'abanyapolitiki, abaharanira inyungu z'abanyagihugu n'abamenyeshamakuru. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo umaze kuvugana na Bernard Busokoza. Bernard Busokoza yigeze kubicyegera cy'umukuru w'igihugu, ari kuri uru rutonde rw'abantu 32 y'amatungo y'abagomba gufatwa. Watangiye umubaza ukugene yakiriye iyi ngingo ya sentare ntahinyuzwa.
Ubwa mbere hoho nagira mvuge yuko atangingo ya sentare ndahinyuzwa. Iyo ni ngingo yafashwe n'abategetsi batwara igihugu nk'uko bimaze iminsi biba, ariyo batwara ubutungane, bagatwara parlema, bagatwara byose, bagaheza bagategeka ibintu byose atanahame mu isi biba, mugabo mu Burundi bikaba. Barategeka abapolisi kwica, barategeka ubutungane gufata ingingo zafashwe n'umuntu umwe ari batwara igihugu, bakafata ingingo inama nshingamateka na nkenguzamateka zigakoma amashyi. Hatwara umuntu umwe niwategeka byose, nta ngingo z'ubutungane ziriho ko ntawuriho.
Ikintu mugiye gukora ni ikihe kubiberekeye?
Ibyo tuzokora tuzobyumvikana n'abandi. Mu bihe bisanzwe umuntu yo kwituye ubutungane mugabo ntaburiho nguko ndikaza bikubwiye tuzorondera rero mu mategeko mu Burundi bwafashe ari muri mu karere ka Afrika y'ubuseruka ari hehe turabahandu koshobora kwitwara kugira ngo bumve yuko mu Burundi atabutungane buriho ahasigaye ubutungane batwumvirize.
Ibirego babagiriza kumwe uba mwagize uruhara muri kudeta yo mu mwaka w'2015 mu bivuga kwi
yewe cyangwa abantu
biberekeye mwebwe
yewe ngira ngo kudeta no banaragi nuko nangiye nkuru nziza kurenga kundahiro yari yarafashe yuko kingira ibwirizwa shingiro akaba ari jewe ndari kingira nkarahira yuko ntashobora kujya hamwe kugira ngo dusamburishe ibwirizwa shingiro ryariho kugira ngo yigumize ku butegetsi wenyine na ibisigaye ivyerekeye amakude tajewe ntabyonzi tabyonzi na gatoyi nivyo bakura mu mutwe ndega nogira kude tagutse noja muri kude tagutse nari njungerewe n'abasirikare garde yanje yava mu basirikare bacungera nkuru nziza mbaye ikijuju yuko ntari kwibaze yuko muri abo harimo abanjungere ibyo nivyo kubesha.
Hariho abanyepolitike batavuga rumwe na leta bahunze igihugu atari kuri urugo rutonde rw'abantu 32 amatungo yabo azofatwa. Ikintu mwibaza ko coba catumye muja kuri urugo rutonde niki?
Nakubwiye yuko abo bashyira ku rutonde bashyirwaho n'umuntu umwe yiswe nkuru nziza abatamugamburukiye mu vyo yagomba kugira byo gusenya Burundi nibo bashyirako nta butungane bukora ninguko abirirwa barapfa iminsi yose bigigwa n'abantu bamwe nta bapolisi babigira bigigwa na decision ifashwe n'umuntu umwe ni wasenye ico gihugu cyo Burundi.
Murakoze cyane yari Bernard Busokoza twariko tuvuga ku ngingo yafashwe na sentare kizigenza mu Burundi yo gufata amatungo y'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro harimo abanyepolitike abahananira agateka ka muntu n'abamenyesha makuru. Ndabashimiye kuri iki kiganiro murakoze.
Murakoze nawe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Madame Cyrille Nikuze Sendashonga umufasha w'abanyakwigendera Sendashonga wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda yandikiye leta ya Kenya ayisaba kongera gukurikirana abakekaho kwica umugabo we. Iyo barua yasohotse uyu munsi imyaka 21 yuzuye Sendashonga arasiwe inairubi umurwa mukuru wa Kenya. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na Madame Sendashonga aratangira mubaza kwemeza niba iyi barua koko ari we wayanditse.
Koko ibaruwa ni jewe nayanditse. Icyatumye nyandika ni ukubera ko habaye urubanza ariko urubanza ntabwo rwarangiye kuko iyo urubanza rurangira yuko abakoze icyaha bafashwe bakagihanirwa. Urubanza rero uko rwagenze rwari urubanza rureba abantu batatu bari barafashwe kwitwa kwa Sendashonga bikimara kuba ariko nyuma y'urubanza rwamaze hafi imyaka 2 baza gusanga mu by'ukuri abo bantu atari bo babikoze. Ni ukuvuga rero ko urubanza rwaciwe babarekuye ariko umuntu yarishwe. Iyo umuntu yishwe rero ni ukuvuga ko hari uwamwishe. Urubanza rero ntabwo ruba rurangiye igihe cyose bataragera ku bamwishe.
Ikintu cyatumye nyuma y'imyaka yose mwongera kwandika mugasaba yuko urubanza rusubirwamo kandi rwasaga n'urwarangiye ni iki?
Ni ukubera ko haje ibimenyetso, wavuga ko ari ibimenyetso bishya bishingiye ku magambo Perezida Kagame yavuze. Avuga ku byo urupfu rwa Sendashonga, avuga ngo ku muntu w'umwanditsi w'umufaransa wabyanditseho, akongeraho akavuga ati mu byo yanditse mu by'ukuri harimo ukuri, natwe ibyo bintu twari tubizi kandi ni nacyo cyatumye Sendashonga apfa. Urumva rero aya magambo iyo uyasesenguye usanga ashaka kuganisha ko Kagame azi ibintu ku rupfu rwa Sendashonga. Rero nkavuga nti ni urubanza ni rwongera rutangire agende byibuze avuge ibyazi. Niwe wabyivugiye, sije nabimuvugiye. Si rimwe gusa yabivuze inshuro ebyiri mu mwiherero w'igabiro no mu kinyamakuru Jeune Afrique.
mwanditse mu hakopi President Yoweri Museveni wa Uganda n'intumwa nkuru ya leta ya Kenya ndetse n'ushinzwe iperereza muri Republika ya Kenya ariko ntimwigeze mu hakopi u Rwanda ibyo bisobanuye iki
u Rwanda mpamvu mfite yo kuruha kopi kubera ko icyaha cyabereye muri Kenya ni ukuvuga ko ubucamanza bufite ukuboko kuri iyi dosiye n'ubucamanza bwa Kenya hanyuma niyo mpamvu nandikiye nyine umukuru w'igihugu cya Kenya ngaha kopi ministre we ubucamanza aribyo bita attorney general nyine muri Kenya na n'umukuru ushinzwe ibyigenza cyaha nyine za director of investigation muri Kenya perezida wa Uganda Yoweri Museveni nawe namuhereje kopi kubera yuko mu byo Kagame avuga aravugamo Uganda cyane ko mu byatumye Sendashonga apfa ku cyatumye apfa kwa bivuga ngo yari yahuye n'abakuru b'ingabo bo mu Bugande urumva rero igihugu kirimo kuvugwa nge numvaga ko ari ngombwa ko icyo gihugu nacyo mukuru w'igihugu kivugwa nawe agira kopi kuko urumva ko harimo nyine ibyo ibintu bifata nko ku Bugande byo mu cyongereza bakwita connection
uracyahatanira kugira ngo hamenyekane abantu bishe umufasha wawe nyakugendera Setse Ndashonga uru rugendo muri imyaka 20 ishize ni urugendo rwakugendekeye gute
urugendo rukomeye cyane nkuko na ushobora kubyiyumvisha mu nyamakuru kugira ngo witirwe hanyuma imyaka 20 gashira ubutabera butaragerwaho kubera yuko hari impamvu ngo z'abantu bafite ubudahangarwa badashobora kujya imbere y'amategeko ngo babazwe ibibazo urumva rero kuri jyewe n'umuryango wanjye abana banjye babaye imfubyi nanjye wapfakaye turaho tugitegereje ko ubutabera buzaba urumva rero igihe cyose umuntu yishwe iyo hataraho ubutabera ntushobora kumva uruhutse nubwo naho bubaye ntabwo navuga ngo naruhuka kuko narapfakaye ntabwo bizahinduka ariko byibuze ukavuga uti abakoze icyaha barafashwe kwamenya bari bo kandi ubutabera buzabaho bazabihanirwa niyo mpamvu nifuza ko iki kibazo kirangira ubutabera bukaba tugashobora kumva tuvuga tuti turaruhutse kuko ntabwo nzigera nduhuka igihe cyose kimeze gutya ngiye impamvu rwose yabinteye kandi ngurwa urugendo ndimo njyewe n'umuryango wanjye
turagushimiye cyane iki kiganiro uhayijwe rya Amerika
murakoze cyane nange ndabashimiye
Radio ya Amerika Washington DC ikigari mu Rwanda ku munsi ugira gatatu w'inama yiga ku ruhara rw'ubuhinga bwa none mu guteza imbere ubutunzi bwa Afrika Transform Africa Summit abahinga barabihamwe ukugene ubuhinga bwa none bushobora guteza imbere uburinyi n'ubworozi ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali
abahinga batandukanye mu byerekeye ikoranabuhanga babona ko atagisata na kimwe gikwiye gusigara inyuma kidakoresha ubwo buhinga akarorero katanzwe ninge nabarimye n'aborozi bakwiye gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi Gerardine Mukeshimana yabwiye ijwi rya Amerika ku buhinga bwa none bwo fasha no kugira barimye baronke ingurane zo kwikenura
kimwe nkuko ikoranabuhanga rifasha abahinzi kwinjiza imibare cyangwa se uko umuhinzi ahagaze noneho amabanki akaba yabona yuko ari umuntu usanzwe ufite ibikorwa bibasha gutuma yabona nk'inguzanyo dufite n'indi programu y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twahoze tuvuga umuhinzi aho yaba ari hose cyangwa umworozi hari nk'amaherena dukoresha kugira ngo inka ibiri ifite ibiyikorerwa byose bigaragare noneho ubwishingizi yaguze akaba yabukoresha mu kugira ngo ashake inguzanyo yamufasha mu bikorwa by'ubuhinzi bwa ariko nanone hari byinshi bikorwa nko guhuza abafite umusaruro n'abawushaka kohereza amakuru afasha abahinzi bikorwa ku matelefone bikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye
nayo mu byerekeye imihora y'amatelefone n'ibibuga by'indege perezida w'u Rwanda Paul Kagame yibaza igituma uguhamagarana kuri telefone no gutembera mu ndege kenshi na kenshi bigenzurirwa iburaya
when you have in mind that going to Bamako from Kigali maybe you have to first go to Poland.
Ati yumvire na uvuye Kigali n'indege uja Bamako muri Mali ukarinda kuzunguruka ugaciburaya hamukabona kugaruka Bamako vyakagombye guhinduka basi n'imiburiburi umuntu agaca nk'Nairobi muri Kenya aho kurinda kuja mu bihugu vya buraya aho vyo kumvikana basi Changa amajwi yacu nk'ubu nterefonye mugenzi anje Kenyatta canke Ibrahim Abubakar hari igihe wibaza ko uri kuvugana nabo ubwo nyene ariko sivyo kuko amajwi abanza guca handi hantu akagenzurirwa nk'iburaya sinzi ko ari ukugira ngo babanze batwumvirize canke ikindi ikoranabuhanga rikwiye kudufasha kugira nk'ubwo buhinga ntibucishwa handi
therefore we need to be creating these connections directly
Muri inama abatari bake bari bafise imigambi n'amaproje baharonkeye ababafata mu mugongo y'abamabangi canke abandi bikorera utwabo mu rugo rwego u Rwanda rwasinya amasezerano n'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibanki Afreximbank ayo masezerano nayo kwakira imurikagurisha nyafrika rizobera mu Rwanda mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hitezwe akunguko kangana n'imiliyari zirenga mirongo ine z'amadolari ya Amerika nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'ubucuruzi n'inganda Hakuziaremye Soraya
As we mentioned for Rwanda it's really an honor to have been selected to host in 20
Atiniteka kugiye gucacu kuzokwakira irihanishwa riba buri myaka 2 rigameje guhuriza hamwe amasosiyete inganda ibihugu n'abandi bagwiza tunganya Afrika hamwe no kunguka abakiriya bashasha hagamijwe kandi kongereza uguhanahana ibidandazwa hagati y'abanyafrika ni igikorwa gikomeye mu bucuruzi kuko nk'iriheruka ryabereye mu Misiri umwaka uheze imiliyari zirenga 30 z'amadura ya Amerika zarinjiye ubu hazoza abagwizatunga n'abadandaza barenga 5,000 abayobozi mu nzego za leta baturutse mu bihugu 55 imiliyari zirenga 40 z'amadura ya Amerika zinjire Muri inama kandi hatangujwe icese igishushanyo cy'umuntu robo mu rurimi rw'igifaransa no mugore yitwa Sofia yakozwe na societe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Good afternoon Sofia.
Good morning. Thank you for inviting me.
Do you know where you are?
Of course. I am in the great city of Kigali, Rwanda.
Avuga indimi zine.
How many languages do you know?
In English people say hello, in French bonjour. In Arabic, Salam Alaikum. In Swahili, Habari Zenu. In Kini Arwanda, Marahoneza.
Iyi nama ya Transform Africa yitabiriwe n'abaguzatunga barenga 4,000 yarangiye kuri uyu wa kane. Iyikurikira yo ku mwaka uza izobera mu gihugu cya Guine. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tugaruke kuri inkuru y'umuyobozi w'itorero ry'abadventiste b'umunsi wa 7 mu Burundi Pastor Lamek barishinga n'umwe mu bamwungirije Pastor Lambert Ntiguma batoye muri yombi mu kwezi gushize mugenzi wacu Eugenia Mukankusa amaze kugana na Pastor Dieudonné Nshimirimana wo muri misiyoni ya Bujumbura yemeza aya makuru ko kwariyo
ikigaragara nuko n'umurongozi wacu aturongoye ku rwego rw'igihugu Pastor Barishinga Lamek arafunzwe nawe nyene gushikisani umunota ntawo baza cyangwa se ntawo uvuga ngo arafungiye iki cyangwa kiriya kuko nta kintu na kimwe mu by'ukuri twavuga ngo yagirize kuko bamukuye muhira yibereye muhira yiriwe muhira ntacyo twavuga ngo yokwagirizwa kuko n'isani umunota mu butungane nibaza ko atacyo bumwagirize kubw'ibyo rero icyo tuzi gusaba mubwira ngo nuko bavuga ngo natanga imihoho ngo natanga imihoho
kubera iki
baterekana impamvu yatanga imihoho bavuga ngo ntabwo bamwemera nk'umurongozi wacu kandi yatowe mu buryo butomoye kandi bw'ukuri nk'uko isengero ry'abadivantiste b'umusirimu risanzwe ritora abarongozi
abo muvuga n'ibandi bavuga ko atemewe
bavuga leta y'u Burundi ibiciye mu mushyirangange w'intwaro y'hagati niwe yanse yuko uwo murongozi mushasha Pasteur Barishinga Lameke atuyobora akagomba yuko warahahora wahoze aturongoye muri kahise yakuwe ku nshingano mu nyuma kubera imyitwarire mibi ahava kugwa mu gipasoro niwe agomba ko akomeza ngo atuyobora uwo nawe akaba yitwa ndi kubwayo Joseph wore ni wagomba kwa komeza kwiyobora kandi mu byukuri yarakuwe yongera kugwa no mu gipastor.
None ubwo mukorana mute ubusanzwe imikoranire yanyu hagati y'itorero ry'abadventiste na ministeri y'intwaro yo hagati cyangwa se ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu imikoranire yanyu imeze gute?
Ubundi ngene zari bisanzwe iyo umurongozi yatowe agatogwa mu mategeko nko kwishengera ry'abadventiste mu sinibu kandi dutora abarongozi hari ikintu mu gifaransa kitwa ngo president ni kuvuga ngo kwemererwa ko umuntu aserukira ishengero imbere y'amategeko y'igihugu. Ibyo rero twaca tuza tuvuye mu matora abera muri Kenya kuko ni icyicaro kituyoboye ku rwego rw'akarere duhuriyemo turi ibihugu bigera ku 11 abera ayo matora byaca bisaba ko tuza tukandikira umushyikirangango w'intwaro yo hagati nanone rero tumusaba yuko yemera ko uwo muntu yatowe abari waserukira ishengero imbere y'amategeko.
None baramwanze
se bakiri bamwanka akomeza kutubwira ati oya uwo ndamwemera ahubwo ndakomeza nemere wa wundi yahahora
bashaka ko mugumisha wari uriho ntago babasaba gutura undi
ubwa mbere ho agomba ko tugumizaho uwahahora ibyo kutubwira ngo dutore undi naho akabivuga ariko kandi ashyiramo n'imitego idasanzwe ahindura amategeko y'ishengero ry'abadivantiste y'umunsi wa karindwi umunsi w'indwi ishengero ry'abadivantiste y'umunsi w'indwi ingene rimeze ingene ritunganijwe akagomba yuko amatora abera i Burundi kandi ibyo mu by'ukuri amategeko yacu y'ishengero ry'abadivantiste y'umunsi w'indwi ni ukuvuga ngo ishengero ryaba rihindutse bagomba kurihindura ishengero ritarenga imbibe ishengero ritarenga imbibe ntabwo ari ishengero ry'abadivantiste y'umunsi w'indwi twebwe amategeko yacu yaratomoye bo bamukuye ku nguvu aba hadakurikizwa amategeko y'ishengero ingira biro yiwe ku nguvu barasambura.
None se Pastor Dieudonné ubwo icyo mwakoze ni iki nyuma mwigeze mwitabaza ubutabera kugira ngo ubarenganure ko muvuga ko ibyo babakorera bihabanye n'amategeko cyangwa se amabwiriza idini ryanyu rigenderaho?
Twakomeje dusemerera kuva ibi bintu bitangura kuva mu kwezi kwa 11 twarandika makete menshi cyane turandikira perezida wa Repubulika turandikira umushyikirangange turandikira inzego zitandukanye novuga nta makete menshi uhereye mvuga makete yavuye ku rwego rw'ishengero ku burongozi bw'ishengero ku rwego rw'isi yose General Conference hanyuma makete yavuye muri division ariyo idutwara mu karere cyagezwe n'ibihugu 11 menshi cyane natwe nayo twanditse ubwacu aya toro banditse aya bakirisu banditse menshi cyane menshi cyane twiyamiriza uwo murongozi bagomba kuduhomekera ko yitwa Joseph Ndikubwayo nanone dusaba yuko amategeko y'ishengero yokubahiriza.
Isubizo cyabaye ikihe?
Nta gisubizo na kimwe twigeze turonka kiduhimbara kuko umushyirangange yagiye akishahiwe ahubwo agomba atwereka inguvu atwereka igiture atwereka ko mu by'ukuri leta ivuze atamuntu agomba kuvugiriza.
Uko mubibona murabona noneho amaherezo arayahe ikigiye gukurikiraho ni iki?
Mbere twirizera Imana yo mu ngiro ko itegerezwa gushyira ku musozi bino bibazo hanyuma kandi twirizera ko na leta y'u Burundi ikomeza kumva akamo abenegihugu bakomeza kuyitera akamo amakungu ariko arayitera maze ikemera amategeko y'ishengero ryacu akajya mu ngiro nanone kandi n'amategeko y'igihugu akubahiriza.
Yebwo ni ubutumwa muhaye leta y'u Burundi hanyuma abayoboke bo muri make yadusoza ni kimwe ababwira
icyo twabasaba no gukomeza kwihangana nyene ibihe iyo dusoma bibiliya tubona ko ibihe byarabayeho muri kahise ariko kandi turabibayemwo kandi no muri kazoza tutobibamwo iki tugomba kubibamwo twihanganye dusenga dukomeza twizera ko Imana idategereza kudutereranda.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.